Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri uyu munsi wa gatatu tariki 16 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'ibihumbi 2018. Mu Burundi turiko dusamiranira ku mirongo migufi yitwa shortwave metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho tumesamiranira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Mudukurikirana kandi no kuri Facebook Live. Adresi yacu ni VOA Radio yacu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka ataramije ibiganiro vyo kuri no saha. Kaze mwese.
Ibyerezwa shingiro. Urumva nambe turotora kabiri, turotora gatatu. Ntawe umenye, ntawe ubishoboye.
Nabona imidugu ihita, nkabona ihita.
Nkajya abajya abo bantu gifamotoka ariko zigenda, zigenda mu buryo buke. Ngo bageza bari kubariya amamata.
Abo ni bamwe mu batwa bavuga ko bazoja gutora ariko bakaboneka ko badafise amakuru akwiye. Ni inkuru tubafitiye mu kanya. Mugume ku maradiyo yanyu.
Tubanzirize ku makuru yo hirya no hino muri Afurika no ku isi nk'uko twabateguriye ni Thomas Kamirindi ugiye kubagezaho.
Ego nk'uko muvyumvise muri kumwe na Oriane Itangishaka, Thomas Kamirindi agiye kudushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Nkuko rero nyine tumaze kubabwira amakuru tuyahere muri Gambia, ntabwo ari muri Zambia. Gambia na Zambia bijya kwitiranwa. Ubutegetsi bw'uwahoze ari perezida wa Gambia Yaya Jammeh bwishe nkana abaturage barenga 50 b'ibihugu bitandukanye byo muri Afurika y'uburengerazuba bari mu nzira bashaka gusuhukira mu Burayi. Biratangazwa uyu munsi n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch na Trial International. Ubwo bwicanyi bwabaye mu kwezi kwa 7 mu 2005 bwahitanye abanyagana 44 naho abandi byibura 6 bishwe barakomokaga mu bihugu bya Nigeria, Senegal na Togo. Abasirikari bari mu mutwe w'ingabo zirinda Yaya Jammeh wari perezida rero wa Gambia bafatiye bariya bimukira ku nkengero z'inyanja yo muri Gambia babahimbira ibyaha by'uko bari abacanshuro bari baje guhirika ubutegetsi bwa Yaya Jammeh maze babarasa nta rundi rubanza. Yaya Jammeh yategesheje igitugu igihugu cya Gambia kuva mu 1994 kugera mu 2017. White House iratangaza ko igifite icyizere cy'uko inama ya President Donald Trump n'umuyobozi w'ikirenga wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un izaba koko ku itariki ya 12 y'ukwezi gutaho kwa gatandatu i Singapore nk'uko biteganijwe. Ejo Korea ya Ruguru yavuze ko ishobora kuburizamo iyi nama kubera ko Amerika ikomeje kuyotsa igitutu cyane kugira ngo isenye intwaro kirimbuzi zayo zose uko zakabaye. Korea ya Ruguru yarakajwe kandi n'imyitozo ya gisirikari hagati y'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafatanije n'aba Korea ya Ruguru yepfo nako mumbabarire. Perezida Trump yatangaje uyu munsi ko ntacyo Korea ya Ruguru iramubwira kubirebana n'inama yabo rero iteganijwe i Singapore ku itariki ya 12 kwa gatandatu. Yavuze gusa ati turindire turebe. Umwe mu bategetsi bakuru b'umutwe Hamas ugenzura intara ya Gaza muri Palestina witwa Salah al-Bardalur yatangaje uyu munsi kuri televiziyo ko abanyapalestina benshi bishwe n'abasirikare ba Israeli muri iyi minsi ari abayoboke ba Hamas. Yavuze ati ku bantu 60 bishwe kuva ku wa mbere no ku wa kabiri 50 ni aba Hamas ati twakozwe mu nkokora ku buryo budasubirwaho. Kuva ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatatu gushize abanyapalestina ijana na cumi na batandatu bishwe n'ingabo za Israeli. Igisirikare cya Israeli kivuga ko Hamas yashatse kwihisha mu myivumbagatanyo y'abaturage kugira ngo igabe ibitero muri Israeli, noneho rero kirengera imipaka y'igihugu n'abasirikari n'abaturage bacyo, ni ukuvuga rero barengera Israeli. Ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu by'Abarabu bazakorana inama yihutirwa ejo kuwa mbere ku cyicaro cy'umuryango wabo Ligue Arabe i Cairo mu Misiri, kugira ngo basuzume ikibazo cya Israeli na Gaza n'ingaruka zo kwimurira ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Israeli ikava Tel Aviv ikajya mu mujyi wa Yerusalemu byakozwe ejo bundi. Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri Siriya, umuryango mpuzamahanga wo kurwanya intwaro z'ubumara OIAC mu magambo ahinnye uratangaza ko intwaro z'ubumara zishobora kuba zarakoreshejwe koko mu mujyi wa Sarakeb mu majyaruguru y'igihugu mu kwezi kwa kabiri gushize. Umwuka w'uburozi ushobora kuba warakoreshejwe n'uwitwa chlore mu Gifaransa cyangwa chlorine mu Cyongereza. Mu itangazo yashyize ahagaragara uyu munsi, OIAC ivuga ko abahanga bawo bageze kuri uyu mwanzuro nyuma yo gusura Sarakeb, baganira n'abakozi bo mu buvuzi n'abaturage ubwabo, kandi banapima n'ibizame by'ibyo bahakuye. Umuryango OIAC ntusobanura abashobora kuba barakoresheje ziriya ntwaro z'ubumara kuri rubanda, kuko bitari mu nshingano z'abahanga bagiye rero Sarakeb, ahubwo bagomba kuvuga koko niba hari zakoreshejwe ariko bakagarukiraho ngaho. Nyamara amahanga arimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika arega Leta ya Siriya ko ariyo yakoresheje rero buriya bumara. Siriya yo ihora ihakana ibi birego kuva mu 2011. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, komite ya Sena ishinzwe kugenzura ibigo by'iperereza yemeje umuyobozi mushya wa CIA, Gina Haspel. CIA ni ikigo cy'ubutasi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikorera hanze y'imipaka y'igihugu, kineka rero hanze gusa. Hasigaye ko Sena yose nayo iterana ikemeza cyangwa se igahakana Gina Haspel. Ishobora kubikora mu cyumweru gitaha. Niramuka imwemeje azaba abaye umutegarugori wa mbere na mbere uzaba ategetse CIA kuva yabaho. Madame Haspel aregwa ko yagenzuye ibikorwa by'icarubozo nyuma y'ibitero by'iterabwoba byo ku itariki ya 11 y'ukwa 9 mu 2001. By'umwihariko, Haspel yayoboye ikigo CIA yabikoreragamo mu gihugu cya Thailand ku bantu bakekwagaho iterabwoba. Gina Haspel yarahiriye abasenateri ariko ko adashobora kuzongera gushyigikira ibikorwa by'iyicarubozo, ni ukuvuga torture.
Bakoze mugenzi wacu Thomas Kamilindi kuri amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko mu Burundi turiko tuvugira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22, mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Turi kandi no kuri Facebook Live, adresi yacu ni VOA Radio yacu. Turi kandi mu Rwanda no kuri FM inshuti ya bose, radio inshuti ya bose 88 n'ibice bitatu. Ubonaho ni wa mwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Tuyahere mu Burundi, umugwi w'igihugu ujeje gutunganya amatora mu gisagara cya Bujumbura wemeza ko imyiteguro iri kigenda neza kugira amatora azogende neza kuri uyu wa kane. Terence Bizimana arongoye uwo mugwi yemeza ko ibikoresho byose byabonetse kandi ko biri ko bijanwa mu bibanza abiyandikishije bazotoreramo. Naho biri uko, hari hacibonekeza abatondeye gutora ikarata y'itora, ahandi icyo gikorwa cyari cyahagaze kugira hakogwe ikijanye no gushikana ahazotoregwa ibikoresho. Byinshi kuri inkuru, mugenzi wacu Raymond Zimana arabitubwira.
Umunsi umwe imbere y'itora ry'ibwirizwa shingiro rihinyanyuye akaba ari n'umunsi wa nyuma wo gutora amakarata y'itora ku batari bwayatore ku biro by'umugwi ujeje gutunganya amatora muri komine Muha gushika igihe cy'isaha zitandatu haboneka imirongo y'abaje kurondera ayo makarata. Muri komine Mukazaho isahindwe n'iminota 30 ibiro bijejwe gutunganya amatora muri iyo komine byari byugaye. Abo twasanze neza na neza ku biro bya zone Bwiza bari bavise amakenga y'ukungene bazo kwitabira amatora badafise iyo karata.
Nari mvuye kumuhana amanyandaza ngana ngaha ku komine kugira abampe ikarata y'itora, ariko murabona ko umwanya twamaze mu kiringo c'isaha, murabona ko kugaye ariko n'igufuri ntabo twasanze n'ubu turacarinje kugira turabe ko bozituronse. Ndafise amakenga nyene kuko urabona ko muri kino gihe mu gihe utekerekanye nibaza ko vyotera amakenga kuko urabona ko baca bashirako akoshaje ya ego canke oya ko watoye no kutatoye. Umuntu uje kugatora saba ko abakozi baguma ku mirimo kugira ngo umuntu ashitse vyihute akanatore nyene vyoroshe.
Tubajije bamwe mu begereye uyu mugwi ujejwe amatora muri komine Mukaza bamenyesheje Ijwi rya Amerika ko ico gikorwa co gutanga amakarata cabaye kirahagarikwa kugira hakogwe ico gushikana ibikoresho vy'amatora mu bibanza abiyandikishije bazotoreramwo. Mu mugwi ujejwe gutunganya amatora mu gisagara ca Bujumbura bemeza ko abakozi b'uyu mugwi bafise akazi kenshi muri kino gihe, arico gituma bishoboka ko hari abataza kuronka ikarata zabo. Terence Bizimana arongoye uyu mugwi agahumuriza yemeza ko ingingo zica zifatwa kugira ntihagire uwuzoreka gutora kandi yari yandikishije.
Twashoboye gutanga amakarata 1807 na 327, ni ukuvuga ku bice 89 kwijana, kuvuga ko aba bandi basigaye kumbure bari bari mu yandi mabanga hanze hirya no hino, ariko se ni perezida yavuze ko babandanye batora ku masesi. Ariko murazi ko ibikwa dufise ni byinshi gose, n'uyu munsi abakozi bacu barahari, hariho abajeje kubaheza amakarata, ariko ibikwa ni byinshi gose turabanda kubikora ngorana. Nukuvuga ko rero bita ducinkokora utatora ikarata ntikivuga ko atazotora, azotora kirekanye mba adashaka gutora.
Abajijwe ingene imyiteguro imeze kubijanye n'itora ryo kuri uyu wa kane, Bizimana yemeje ko ibikoresho byose byabonetse kandi n'umutekano wifashe neza ku buryo ico gikorwa kizotangura ku masaha tegekanijwe.
Imyiteguro igenda neza cyane shikisaha ibikoresho nka byose biramaze gushika mu bibanza nyezina, kuva yuko uyu munsi ikoresho byose biza kurara ku mabiro de vote yankenegwa byose kwiye ku buryo igikorwa atankeka ejo isango ari yayindi kizoba neza.
Murakuye ibikoresho masese bitwara amabiro de vote, umutekano wabyo mubona umeze neza?
Kushika isaha umutekano wifashe neza kugana kumwanya ku mwanya n'abajeje umutekano, kandi gushika isaha ntankeka ibintu bimeze neza rwose.
Kuri uyu wa kane itora ry'ibwirizwa shingiro rihinyanyuye rizotangura isaha 12 zo mu gitondo rirangira igihe cy'isaha 10 z'umugoroba. Naho abari mu mugwi ujeje gutunganya amatora mu gisagara ca Bujumbura babwiye Ijwi rya Amerika ko isaha yo guhereza ko ishobora kongerwa ko bivanye n'abazoba bariko baratora. Mu gisagara ca Bujumbura hitezwe abanyagihugu bangana n'ibihumbi 157 681 bazokwitaba iryo tora bakazotorera mu bibanza 931 n'ayabazokorera mu bibanza by'itora biro de vote mu rurimi rw'igifaransa bangana n'ibihumbi 4655. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Raymond Zimana kuri iyo nkuru. Tuve mu Burundi tuje muri Kenya. Ishyirahamwe Amnesty International rimenyesha ko ritewe impungenge n'ibihe kamarampaka yo kuri uyu wa kane izotunganyizwamo mu Burundi. Umushakashatsi ajejwe ibibazo by'u Burundi n'u Rwanda muri iryo shyirahamwe asigura ko ubwigenge bwo gushikiriza ibyiyumviro bwasubiye inyuma. Atanga akarorero k'iyugagwa ry'imihora y'Ijwi rya Amerika na BBC. Akavuga kandi ko agateka kazina muntu kaburabuzwa. Rachel Nicholson ahamagarira leta y'u Burundi gukora ibishoboka kugira ikinge ntihabe amabi inyuma y'iyi kamarampaka nka yabaye inyuma y'imyerekano yo mu 2015 yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Perezida Petero Nkurunziza. Ibindi kuri inkuru twumve mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Agani ya Nijuja Amerika, Hashen Carlson, mshakashasara wivazo zi Burundi na Rwanda, mwini amnisensi ya kinasionara sigura, kui joshira hamwe, lifisi mungenge, kuitunga nywa jia kamara maka, kuberi bihibere yemo. aratanga uturorero yishimikiza.
Le moment des élections et des référendums, c'est des moments le respect des droits humains, surtout la liberté d'expression, les libertés d'association, d'assemblée pacifique sont vraiment importants.
Ibihe by'amatora na kamarampaka ni bihukubahiza ubwigenge bwa kiremwa muntu cyane cyane bwo gushyigiza ibyiyumviro uhugira amanama atari yo kudurumbanya umutekano butegerezwa kubahirizwa kurusha nubwo imitsi yose ari ngombwa kubwubahiriza ariko mu bihe nk'ivyo birarushiriza mugabo tubona igihushana cyavyo hari bidutera ubwoba twarabonye umunyororo wakiri ujeje watakaza na muntu Jean-Marie Rukuki yahoza akorera akate kuwa 26 kwezi kwa 4 umunyororo w'imyaka 32 ni igihano kiremereye rwose kidasiguriza twarabonye kandi ihagarikwa ry'amaradiyo abiri impuza makungu ijwi rya Amerika na BBC nta cizere bitanga kucuki kamara mpaka izobamo
le VOA et le BBC donc ça donne une mauvaise impression du contexte dans lequel ce référendum aura lieu.
Iruhande y'ivyo hari n'ibindi Nicholson abona bidahumuriza.
En plus, nous recevons presque tous les jours des rapports des membres de l'opposition, surtout de la coalition Amizero ya Burundi et aussi des
Ikiyongeye ko kumunsi kumunsi turonka maraporo y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyane cyane aho umuntu na Amizero ya Burundi n'abanywanye ba FNL bahagaritswe canke batewe ubwoba kubera yuko baruye mu myiyamamazo canke bashaka kugijamo turafise amakenga y'ukuri kubiriko biraba mu Burundi ndi ubu kuko biriko biba mu gihe habaye ihamwa ku mezi n'imyaka myinshi dufite amakenga no kugihe kuko tubona ku biganiro bitunganywa na karere ka Yase bisa n'ivyahagaze harabatavuganwe n'ubutegetsi nawo mashirahamwe yigenga bahunze hatibaga ibihumbi n'ibihumbi by'impunzi z'abarundi bari hanze y'igihugu n'abandi bakomeza kugihunga.
Il y a aussi des milliers de réfugiés qui sont toujours à l'extérieur du pays. Il y a des autres qui continuent de fuir le pays.
Ubujejwe ibazo vyo Burundi n'u Rwanda muri Amnesty International asanga kandi ibintu vyagumye vyunyuka mu myaka 3 iheze.
Depuis les manifestations de 2015 et la répression qui a suivi ces manifestations, nous avons vu
kuva mu myerekano y'ibihumbi 2015 n'uruhigirwa ikurikiye twarabonyeho nyangwa ry'agateka kazi na muntu. Ni ukuvuga ko turi mu ihamwa ridasanzwe mu gihugu. Mu matohoza yacu twasanze hari abantu bakubiswe canke batewe ubwoba mbere hari bishwe kubera gusa banse kwinjira mu mugambo uri ku butegetsi mwitunganywa giye kamara mpaka byaduteye ubwoba icishobora kuvyara nkuko ikibazo c'amasezerano yarusha gihambaye rwose mu Burundi tukabona uko vyagenze mu myerekano yo kuyamiriza ikiringo cha gatatu cha president twarabonye ko be nivyo bihe bishobora kuvyara ubugizi bwa nabi turacizera ku rugero rw'ubugizi bwa nabi niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu rutaziyongera mugabo no kuba maso.
On espère toujours que nous allons pas voir une recrudescence de violence ou de violation des droits humains, mais il faut être prudent.
Kuri uyu wa kane miliyoni 5 z'abarundi zizinduka gutora muri kamarampaka yo guhinyanyura ibwirizwa nshingiro mu bishasha itegeko rikuru ayandi yose yene nako mu Burundi rizoba rifise riramutse ryemejwe no gukura ikiringo cy'umukuru w'igihugu ku myaka 5 kikaja ku myaka 7. Eroje urika neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Eroje urika neza. Tuve muri Kenya tuje mu Burundi kandi mu gihe buca haba amatora ya kamarampaka abasangwa butaka b'umuntu ara yeruyigi baremeza ko bazi ko hategekanijwe amatora bose baremeza ko bazoja gutora ariko ibijanye n'ico bazoja gutora bakizi ko gito cyane naho bemeza ko hari abanyepolitike baje kwiyamamaza. Fidel Antoine Sabimana umenyesha makuru w'ishyaka rya Amerika yaganiriye yagiranye ikiganiro n'abarundi bo mu bwoko bw'abatwa bo ku mutumba wa Rwamvura na Nyarunazi Rwamvura na Nyarunazi muri komine n'intara ya Ruyigi aratubwira ibindi kuri inkuru.
Bababwiye ngo ejo hari amatora yi.
Itora itora tuzotora. Shingiro. None irindi tora ni nyabaki. Nabe tuzotora kabiri tuzotora gatatu. Genda byo notora.
Shingiro ni iki?
Shingiro ni kugira ati abanyagihugu tugume hamwe twane duhagaze. Haje umuntu azoca akubita ikinkuma. None ibwirizwa shingiro tuzoshingira ku biki? Ibyo bwirizwa shingiro urumva nambe turotora kabiri turotora gatatu ntawumenye ntawubishoboye
bitanga n'umunsi wezo baje kubitubwira mugabo uzusanzwe bari barabivuze tuziko ubukwe ngo ari gutora
Babwiye ngo muzoja gutora iki?
Natwe turabizi kamutama ko twe tuzova ngaha tugenda nyene. Yego.
Eh muzogenda mutaziyo muroye.
Tuzogenda gutora nitwe batubwiye. Ngirango aya amatora ndende amatora ngira mukuri igihugu nyene. Ya mbere. None se kwemeza mukuri igihugu nyene. Ibwigashingiro ibwigashingiro nabyo se ari kindi ngese batugiye gutora nivyo nyene. Twege nabyo tubizi ko twege tuzi guza ubwa mbere. Aho bamanze bakavuga ati umuntu wese nagende yiyandikishe tugomba dutora amatora ya 2000 ingentumbi na 20 ntituditura tuzogenda kuko ibyangombwa badusabye karanga muntu tusanga tuzifitiye inkaratasi zisabwa zose baraduhaye tumwe tugenda kuzizana none rero tuzi ko tuzogenda gutora rero ejo rero
ari urazi gusoma no kwandika
ishwi ya ntabyo nzi kwe
Nabonye imidugu ihita nkabona ihita nkajya abajyaho bandigiza amatoka ariko zigenda mu buryo buke ubwo bagenda bari kubariya mamaza
ntuhetse mukurikire
nakurikira nkakurike
abandi bahakurike
bahakura nyine kubera bifitiye amaguru ubu ntibabura n'agasaba hakura ntiyabura kayeri bahakura bajya mbonanjya nenzoheza ntore ukundi ntipfuza nzotora jewaho ntipfuza
kandi urahamenya kari ku mutima urakaza
mve kari nshya kandi sintoye rimwe sintoye kabiri nge nzobyimenyera
ego umukose wacu yarabitubwiye ibyereke iby'intuzanya iby'ibwirizwa shingiro ibyo turabizi hari amatora y'ibwirizwa shingiro
ibwirizwa shingiro n'ukuvuga iki
nukuvuga ngo yuko gutora nyene mu prezida ngira ngo azoguma turongora
ku mihana ntibaza ntibaraza nta n'umwe araza ngaha ku mihana ubutike barabufise twese turabufise ubutike nta n'umwe atafise ubutike ngaha
ibwirizwa shingiro uryumvise wumvike
nico riba ritumbere gira riba ritumbere yitora rero
Mufaso nawe ibwirizwa shingiro bavuze ibwirizwa shingiro wumvike
ibwirizwa shingiro no gutora umukuru nyene abatwara barongoye cyanumva numva kumenga none umuntu kwabonye abandi babigenjeje nawe ni kacha bigenza bazotora ibwirizwa shingiro ry'umukuru w'igihugu
ibwirizwa shingiro nuko yitora nyene nk'uko abandi bazabayitora
muzoritora cyane
ejo none cyose ho amategeko gutora sejo nejo nyene
bavuze ibwirizwa shingiro we wumvike
ibwirizwa shingiro none n'ugutora abakuru b'igihugu nyene none n'ibindi saba ko baduserukiye
ku mutumba wa Gwamvura zone komine y'intara ya Ruyigi ni mu buseruko bw'u Burundi Fidele Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika
Radijwi rya Amerika
Ikigo Apex Biotech cyo muri Bangladesh nicyo cyatangije ibikorwa byo kubaka uruganda ruzakora amoko y'imitagera ku ijana.
Abanywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwebwe mudukwirikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM yaba ifise ikibazo, mwokwirikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera isaha 11 n'igice gushika isaha 2 zo mu gitondo. Mwotumvira ku mirongo migufi ibihumbi 300 na 25 ibihumbi 900 na 585 ibihumbi 900 na 815 n'ibihumbi 11 na 995 guhera isaha 10 gushika isaha 2 zo mu ijoro mwotumvira ku mirongo ibihumbi 13 na 630 ibihumbi 15 na 460 ibihumbi 15 na 675 n'ibihumbi 17 na 530 naho guhera isaha 2 gushika isaha 4 zo mu ijoro mwotumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 640 ibihumbi 9 na 470 igihumbi 170 n'ibihumbi 13 na 630 n'ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Radijwi rya Amerika muradutunga mu binga bw'ivyuma byari bigoranye gato ariko tuje mu Rwanda mu gihe cy'umwaka umwe u Rwanda ruteganya kuba rufise uruganda rukora imiti y'amoko agira ijana. ugo ruganda rugiye gutangizwa n'abagwizatunga bo mu gihugu cha Bangladesh. Umushikiranganje w'amagara y'abantu Diane Gashumba yuguruje icese yubakwa y'ugo ruganda, yavuze ko ruzogabanya imiti leta y'u Rwanda ituma hanze y'igihugu. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Asumta Kaboyi i Kigali.
Ikigo Apex Biotech cyo muri Bangladesh nicyo cyatangije ibikorwa byo kubaka uruganda ruzakora amoko y'imiti agera ku ijana, harimo imiti ikenerwa cyane cyane mu Rwanda. Kwikubitira imiti zagaragaramo igurwa cyane mu Rwanda nk'iya malaria, igituntu, imiti igabanya ububabare ndetse n'igabanya ubukana bwa sida. Uru ruganda rwubatswe mu cyanya cyagenewe inganda hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo. Minisitiri w'ubuzima mu Rwanda Dr. Diane Gashumba niwe washyize ibuye ry'ifatizo agiye kubaka uru ruganda. Uyu muyobozi yavuze kuri uru ruzakemura ikibazo cy'imiti igihugu cyatumizaga hanze.
Uru ruganda rw'aba bafatanyabikorwa bo mu gihugu cya Bangladesh ruzajya rukora imiti myinshi, imiti myinshi dukenera hano mu gihugu cyacu. Icyo bigiye kumarira Abanyarwanda rero ni uko bazajya babona imiti yakorewe hafi idahenze, kandi n'igihugu kikagabanya amafaranga cyajyanaga hanze mu kugura imiti iturutse hanze. Ikindi ni uko ruzatanga akazi ku Banyarwanda benshi, byaba mu kurwubaka, byaba no gukoramo. Ikindi ni uko Abanyarwanda bazagira ubumenyi mu gihe bakora muri uru ruganda rwo gukora imiti no muri za laboratoire, kuko ntabwo ari uruganda gusa, bazashyiramo na za laboratoire. Ikindi ni uko twumvikanye yuko tuzagirana n'amasezerano yo gukorana ubushakashatsi, nabyo ni ikintu cyiza ku Banyarwanda.
Leta y'u Rwanda ivuga ko yatangaga amafaranga na miliyoni 100 z'amadolari buri mwaka yo kugura imiti, ni ukuvuga arenga miliyari 86 y'amafaranga y'u Rwanda. Minisitiri w'ubuzima Dr. Diane Gashumba avuga ko aya mafaranga atazongera gusohoka mu gihugu. Bwana Madari Habaton, umwe mu banyamigabane muri uru ruganda, yavuze ko urutonde rw'imiti bagiye guheraho baruhawe na Minisiteri y'ubuzima.
Imiti yacu tugiye gukora ni generic, imiti yari isanzwe iva mu Buhinde, muri China, muri Asia, basically niyo tugiye gukorera hano. Kandi imiti yacu izaba iri myiza, mwabonye yuko mu byo muri infrastructure tugiye gushaho harimo laboratory izajya testing imiti. Ntabwo tuzongera gusubira hanze kujya gutestinga imiti, tuzajya tunayitestingira na hano. N'abandi bose bayizanye bose bashobora kuza bakayitestingira iwacu.
Biteganijwe ko uru ruganda nirumara kuzura ruzafasha abanyeshuri b'Abanyarwanda bari basanzwe biga ibigendanye n'imiti ariko ntibabone aho bakorera kwimenyereza umwuga. Wasangaga kenshi abarangije muri iri shami bose bakora mu mazu acuruza imiti. Abashoramari baturutse mu gihugu cya Bangladesh baranateganya kubaka ibitaro bizajya bivura indwara zajyaga zivurirwa hanze y'igihugu. Minisitiri Gashumba kemeza ko bizaba ingirakamaro cyane ku Banyarwanda mu gihe ibi bitaro byaba byabonetse.
Kandi cyiza nk'uko yabivuze uyu chairman w'iyi company, ishoramari ryaba ahangaha batekereza tuganire yuko bazana n'ibitaro bakazana abaganga b'impuguke bo kwigisha abaganga bacu. Ni ikintu cyari gikenewe kuko dukeneye abaganga b'impuguke, dukeneye kwigisha abaganga bacu batarinze gusohoka mu gihugu, ku buryo nabyo tubonamo igisubizo. Ni ikintu tugiye gukomeza gukorana nabo kugira ngo kigere ku ntego.
Uru ruganda banyirarwo batangaza ko ruzuzura rutwaye asaga miliyari 18 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga asaga miliyari 15 mafaranga y'u Rwanda. Biteganijwe ko mu mwaka wa mbere w'ibikorwa uru ruganda ruzakaza abakozi barenga 100 b'imbere mu gihugu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mukanya turasozera ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha, ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Thomas Kamirinda garuke atubwire incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Oria. Twababwiye yuko igisirikare cyahoze ari perezida wa Gambia Yaya Jammeh cyishe nkana abaturage barenga 50 bo muri Afurika y'Uburengerazuba, 44 bakomokaga muri Ghana, abandi barenga 6 bakomokaga muri Nigeria, Senegal na Togo. Icyo gisirikare cyabafashe banyuze muri Gambia bashaka gusuhukira mu Burayi. White House iracyafite icyizere cy'uko inama ya Perezida Trump n'umukuru wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un izaba nk'uko biteganijwe. Perezida Trump yatangaje ko ntacyo Korea ya Ruguru iramubwira niba iyi nama bayiburijemo cyangwa se nimba bakomeje kuyigumamo. Ati turindire turebe. Umwe mu bategetsi bakuru b'umutwe Hamas ugenzura Gaza muri Palestina, Salah al-Baradawul, yatangaje ko Abanyapalestina benshi bishwe n'abasirikare ba Israel muri iyi minsi ari abayoboke ba Hamas. yavuze ati ku bantu 60 bishwe ku wa mbere no ku wa kabiri 50 na bacu ati twakozwe mu nkokora ku buryo budasubirwaho. Ba ministri w'ububanyi n'amahanga b'ibihugu by'Abarabu bazakorana inama yihutirwa kuri icyo kibazo ejo ku wa kane i Cairo mu Misiri.
Urakoze cyane Thomas Kamirindi, aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye. Inshuti mwese mwaduteze amatwi, turabashimiye. Muri studio 5 i Washington DC mwari kumwe na Oriane Itangishaka
na Thomas Kamirindi ku makuru.
Rero tubifurije umugoroba mwiza, mubandanye kumviriza Radio Mukunda, Ijwi rya Amerika.